Dabara mukije abari kwa Ruvize Radio isanganiro kaze mwana makuru mu Kirundi duhera ku ingo nkuru ziyagize bamwe mu bacamanza bari doga ko batewe itsure na bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu mu bikorwa bimwe bakora bashikije ku uyu wa gatatu mu nama tunkajwe n'umukuru wa Sentare na Inyuzwa ari kumwe n'abarongoye Sentare nkuru urunani rw'amasendika mu gisata cy'ingisho cy'indero mu Burundi ariko FENASEB rashimye ingingo y'ubushikiranganje bw'indero yo kubuza abigisha abanyeshure mu buruhuko ngo ariko bategura umwaka ukurikira amafaranga ijana na 50 bahembwa ku kiro c'amababi y'icayi bamuye ni make aho ngo atagishobora gufasha gutunga imiryango yabo bishikirizwa n'abakozi baha icayi mu ihinguro ry'icayi rya OTB Rwegura ni muri komine Kanza intara ya Butanyerera basaba ko amafaranga yokongerezwa Albert Ndwayo muhinga bw'ivyuma ano makuru mugiye kwashikizwa na Jean Marie Mayonga ndabahaye ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru cyere mujanye n'ubutungane bamwe bacamanza baridoga ko bategwe igitsure na bamwe mu ndongozi inkuru z'igihugu mu bikorwa bimwe bakora babishikirije ku uyu wa gatatu mu nama yatungajwe n'umukuru wa Sentare na Inyuzwa ari kumwe n'abarongoye Sentare nkuru barabira hamwe uko ibikorwa bigenda mu gihe bucahimbazwa umunsi wahariwe ibikorwa mu butungane Gamariel Nkurunziza arongoye Sentare na Inyuzwa hamagarira abacamanza gukora bakurikiza amategeko Stella Ndayishimiye
Muri iyo nama uwarongoye Sentare nkuru y'igihugu y'Ubujumbura Nizigiyimana Josiane avuga ko hari aho baca imanza babona ko zina manyanga ngo kuko baremerewe n'inzego zo hejuru
twogenda tukagira statistike y'imanza zihari imanza zihagaze ku manyanga nyinshi kuko je nkajije president nzoraba urubanza mbone yuko wanyitu ya fonde mafise yo kurishingisha ni namwankira hazozindi telefone ati kubera iko mwene gihugu wa murenganije atakiwe kandi la constitution imu permeta ko ashingisha
kuri ivyo ambassadeur Gamariel Nkurunziza arongoye Sentare na Inyuzwa yishuye ko bakuye kwisunga amategeko ngo ntiri ubugwitwazo wo guca imanza nabi
je nibwira ko iki kibazo aho umucamanza curubaza kwera umuntu mu administration amahitegeko nibwira ko ivyo abacamanza barumusobaze kubirengera kenshi hari abacamanza bigira icyitwazo kugira bahohotera bene igihugu akavuga ngo itegeko ryavuye hejuru cyo umwanya amaze mu butungane aho hejuru sindahabona hejuru ni mwibwe nyine hejuru yigiyeho je ndabatelefona kujya mufata ingingo y'ubutungane muhindura ingingo mwafashe igihe tuzoguma tubona hejuru nenga ni hakurya yacu tuzatuka turasamaza bene igihugu ndazi ko ivyo sivyo bituma abacamanza bacimanza nabi
mpabwa nawe Sylvestre icegera c'urongoye Sentare Rwanyigiturire yashikirije ko abanyagihugu bidoga ko hari abacamanza bagiye giturire kandi ko vyabaye ndanse
hari ibintu bimwe bimwe biba binatuma imidogo yo myinshi ariko bwa mbere ingeso yurire irabona ko gweze ku rwego ruri hejuru nituzi ko biva kuri imwe mwashikiriza muti abacamanza babiye bagomba gutunganiriza abandi mu gihe nabo badatunganye mu bijanye n'uburyo ico ni kibazo gikomeye mugabo umuntu yavuye iwe tameze neza murumva ko byoroshye kugira ngo agwe mu bigeragezo ibyo mugabo abantu babigize ingeso ariko biratugora kandi biranatubabaza iyo tubonye bagenzi bacu bafashwe ku bantu bazanywe n'igipolisi
ambasaderi Gamariel Nkurunziza umukuru wa Sentare na Inyuzwa yishuye ko ahubwo ababikora bakwiye guhanwa
turatukwa cyane rwose iyo tutakoze ibyo tutegerezwa iyo tutatanze ubutungane bwiza twageze ibiturire mugabo icyo tuzi nuko icyo tuma abantu bavuga ko tagira ibiturire nuko tuzizi ku murongo
iyo nama rero ngo ukurikiye iyindi nkiyo yo kurabira hamwe ibyagenze neza n'ibitagenze neza mu rwego rw'ubutungane yabaye mu 12 mu mwaka w'2024
tukiri mu bijanye n'ubutungane umunyororo uri hagati y'amezi abiri n'umwaka hamwe no kuriha ihada buriri hagati y'amafaranga y'amarundi 400,000 to 2,000,000 nivyo bihano nyamukuru Sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge ishashe mu manza z'ikibiriraho yaciriye ku mugoroba w'uyu wa kabiri abantu ndwi bose baragiriye ubusuma bw'amatora y'indongo z'imitumba aho bari baherereye naho bamwe baburana bahakana ubwo busuma bagirizwa Jean Pierre Misago
wararongoye ibiro vy'itora nimero zine mu kibanza c'itora ca Gitaza ya kabiri muri komine Muhuta hakigenzurwa na parke ya Rumonge niwe yatanguye kurengutswa uwo parke ya Rumonge yamwagirije ubusuma bw'amatora mu nyuma yo gufatanwa mu gasakoshi kiwe udutabu dutandatu kamwe kamwe karimo amakarata y'itora 50 yahejeje kuzuza harimo izina rimwe ryaguma rigaruka mu mazina atatu yari kuri ayo makarata y'itora ico caha yaburanya gihakana ariko ntiyashobora kunyugwisha sentare uwundi yobazwa ivyayo makarata y'itora 300 yari yujujwe imbere y'uko amatora atangura. Parke ya Rumonge yamusabiye gupfungwa imyaka 3 no gutanga ihadabu ry'amafaranga 180,000 yisunze ingingo ya 232 y'itegeko rigenga amatora mu Burundi mu gihe we yasaba kurekugwa. Mu rundi rubanza rw'ikibiriraho harengukijwe kandi n'uwafatanywa makarata 10 y'ubutora mu Minago harimwo abiri yiwe yiyandikishije mu bibanza bibiri bitandukanye n'ayandi 8 atarayiwe. Uwo yafashwe ahejeje gutora inshuro ya kabiri ku makarata yiwe amaze no gutorera bamwe mu makarata y'uwutora yandi 8 yarafise ntiyahakanye icaha. Parke ya Rumonge isaba ko yohanwa nk'uwutigeza agorana mu kwemera icyaha. Umugwi w'abantu 4 bafatiwe mu biro by'itora nimero 5 mu kibanza cy'itora cya Rumonge cya Ecofo Rumonge ya 4 bumbiririjwe rimwe. Abo barimwo uwararongoye ivyo biro baremeye batagoranye icyaha cy'ubusumo bw'amatora bakaba bafashwe bamwe bamaze kuzuza amakarata y'itora yashira imbere babiri mu bitoza muri quartier Kanyenkoko bahejeje guhabwa igiturire cy'100,000 mu mafaranga y'amarundi n'umwe mu nderetsi y'umwe mu bari ko bitoza ngo baje kuyagabangana ico basabwe giheze. Naha Parke ya Rumonge yasabye ko bohanwa hisunzwe ko batagoye sentare amafaranga 100,000 yakoreshejwe muri ico caha nayo ashigwe mu kigega ca leta. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Amakuru avugwa mu jeni ndero urunani rw'amasindikaho mu gisata cy'inyigisho n'indero mu Burundi yari go FENASEB urashima ingingo y'ubushikiranganje bw'indero yo kubuza abigisha abanyeshure mu buruhuko ngo bari kwategura umwaka ukurikira. Antoine Manuma Rurongo yabona ko ari ingingo ije gukora ico yita kajagari mu gisata c'indero. Aranegura kandi vyashitse muri komine Butaganzwa mu ntara bumuza aho abiga mwaka wa 5 w'ishure nshingiro bagumye biga umwaka w'ishure waraheze.
Umwaka w'ishure utanguzwa ku mugaragaro n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ukarangira hisunzwe ikirangaminsi cyategekanijwe n'ubwo bushikiranganji. Ariko hariho amashure yamaze gutanguza inyigisho z'umwaka ugiye gutangura wa 2025 ushire wa 2026. Arico catumye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yandikira ikete abayobozi b'indero mu ntara kuwa 2022 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 ribuza kubandanya izo nyigisho umwaka utaratanguzwa icese. Turashima iyo ngingo kuko ikuraho akajagari gutanguza inyigisho hataragera vyakuburenganzira abana n'abigisha kuruhuka bakarangiza umwaka w'ishure bompi barushe. Mbere aho twovuga ko hari n'abatanguye uburuhuko batevye ukwezi kw'indwi kugere kurangire. Aha twovuga nk'abanyeshure n'abigisha bo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Buhumuza bo mu mwaka wa 5 w'ishure shingiro, aho umuyobozi w'indero muri iyo komine yari yategetse ko inyigisho zibandanya muri iryo shure. Birashoboka ko yoba yari yafashe iyo ngingo kubera ko ibitabo bikoreshwa muri uyu mwaka wa 5 bifatiye ku ndinganizo nshasha byari byabonetse bitevye mu ntango z'igice cya 2 cy'umwaka wa 2024 ushira wa 2025. Ariko mu yandi mashure bakaba bari bahagarikiye aho bari bagejeje. Ni ukuvuga ko muri uyu mwaka mu gihugu cyose bize ibidakwiye. Muri kino gihe indinganizo nshasha igeze mu mwaka wa 6 w'ishure nshingiro. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata cy'inyigisho n'indero mu Burundi FENASEB dusaba ko ibyashitse mu mwaka wa 5 bitosubira. Abigisha bo muri uwo mwaka boronswa inyigisho zijanye n'iyo ndinganizo kare n'ibitabo bikaboneka kare kugire inyigisho zitangurire kandi ziherere ku gihe.
Wanizime ngenda ndumwe yahora rongoye ubuyobozi bw'indero bwa komine butaganzwe mu ntara y'Ubuhumuza akaba ari warongoye yo komine aremeza ko abanyeshuri bo mwaka wa gatanu bagumye biga kubera abanonse bitabo bateba amesha ko ari ngingo yafashwe bagiye inama n'abavyeyi n'abigisha ku neza abanyeshuri kugira abo abanyeshuri baje ku rugero rumwe n'abandi narijya baba bariko bategura abanyeshuri bazohiganirwa n'abandi mu kibazo cyo kuja mu ishure rya Karorero. Mwikete umushikangari w'indero François Byarimana yandikiye abayobozi b'indero ku rwego rw'intara ku wa 2022 imyandagaro no mwaka turimwo yemesheje ko kubera ko hari amashure aba yaratanze izo nyigisho mu kiruhuko agaca yakira abanyeshuri bavuye ku yandi mashure mu ntago y'umwaka w'ishure bituma abo bavuye handi bataja ku rugero rumwe nabo basanze kandi ngo birafise ingaruka mbi no kubazikurikirana kujanye n'ubumenyi bwabo. Umushikiranganji w'indero muri urwo rwandiko akaba yagabihije abayobozi b'amashure batazokurikiza iyo ngingo ko ibihano bitegekanijwe.
Isanganiro inama isumbingimba
Radio Isanganiro amakuru muri imigo y'ikirundi tuyabandanize mujanye n'uburimyi abakozi bicayi mwihinguriro ry'icayi rya Otebegwegura muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera bavuga ko amafaranga ijana na 150 bahembwa ku kiro c'amababi y'icayi bamuye ari make atagishobora kubafasha gutunga imiryango yabo baravye ukuntu ibiciro by'ivyo basuma bizimvye ku isoko. Nkundwa na bake Pascal Arongoye ishiramwe ry'abo bakozi akavuga ko amafaranga bahabwa ari make aho asaba ko bohembwa ayagera ku majana 5 canke ku gihumbi. Umuyobozi mukuru wa mahinguriro y'Otebe mu Burundi mu nama yabahuje n'abakozi ba Otebe Gwegura hamwe n'abaserukira barimye bicayi ku munsi wa kabiri yamesheje ko mu kiringo c'amezi atatu ico kibazo cabo kizoba catorewe inyishu bongegwe amafaranga bakorera. Patrick Sengiyumva.
Nkuko bimenyeshwa na Sindayigara Renova ajijwe gukurikirana imirima y'icyayi yegukira ihinguriro rya Gwegura mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera ngo kuva mu ntango z'umwaka turimwo abakozi barenga gatamajana 200 mu bajejwe gusoroma icyayi baramaze guheba akazi ngo kubera kudashimishwa n'agashahara baronswa. Nkundwa na bake Pascal Arongo y'abasoromye b'icyayi cyawo Tebe Gwegura aremeza ko amafaranga bahembwa ari makato bagishobora kubatungira imiryango
ku kiro dusoromera amafaranga 105 mugabo tukaba tubona yuko ayo mafaranga ari make turi turareba nk'ikiro kifu ayo kigeze ku ndabona ko ata mafaranga arimwe yoshobora guhuntunga n'umugore n'abana gituma tubona ko adakwiye nuko tugiye nko gusuma ayo twakoreye tukajyana gusuma nko ku kiro duca tubona ayo baducira ari amahera menshi nkaca niyumvira ahantu niriwe nzi ko nza gukorera ikiro kifu nkabona ntibikwiye.
Uwarongoye abasoromye bicayi bo mu ihinguriro rya Gwegura mu Kayanza abona ko bakwiye kudugirizwa gashahara
nicyo gituma duca tuvuga ati duko nabo duha n'igihumbi twogikorera kuko twebwe abasoromye dushaka ibitera imbere gukora dukoranya ingufu bivanye n'amafaranga aduha.
Mu nama ya bose yo kuri uyu wa kabiri yari yahuje umuyobozi mukuru wa Otebe abakozi ba Otebe Gwegura hamwe n'abaserukira barinye b'icyayi mu Kayanza Jire Mukundwa umuyobozi mukuru wa Otebe yarahumurije abasoromye b'icyayi ku kibazo cyabo vuba kigiye gutoregwa inyishu.
Ikibazo cyane tugifise ku muzirikanye reka ndabemerere yuko tugiye gukora ibishoboka byose mu mezi atatu mu gihe kitarenza amezi atatu birashobora gushika mbere yaho tube twashitse kuco tuzobashikiriza kandi mbere tuzobakoranya tubabwire tuganire bizoba ari ku neza ya twese ku neza y'abasoromyi no ku neza ya Otebe.
Umuyobozi mukuru wa Otebe akaba yasabye abakozi b'ihinguriro ry'icyayi Otebe Gwegura umwe wese mu bimwega gukorana umwete ngo kugira hagwizwe umwimbo w'icyayi haboneke cinshi gishoka mu makungu kiza n'amahera y'agaciro gutyo ngo igihugu nacyo gitere imbere. Muri Otebe Gwegura muri komine Kayanza intara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa Radio Isanganiro.
Tugume mujanye n'uburimyi leta y'Urundi kwiye gushiraho ivyankenerwa nk'amategeko kugira abanyamitaye bo mu Burundi ndetse n'abanyamahanga bashobore gushira imitaye yabo mu gisata c'ipama kugira imyidogo y'abarimyi bico gitegwa ihere. Pierre Claver Nahimana yahoze ari umushikiranganji w'uburimyi akaba asanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'ico gitegwa abivuze inyuma yaho abarimyi b'ipama abo mu kiyaya c'imbo mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura bidogiye kwishira mu rijejwe ico gitegwa Kojerko ritaraza kubagurira umwimbo w'ipama kuva wimbuwe. Pierre Claver Nahimana avuga kandi ko ibyo bituma n'igisata c'ipama mu Burundi kizamuka kurusha. Umugambi w'imyaka ine wo gushigikira amashiramwe mato mato akorera mu Burundi mujanye no guhanahana ibidandazwa mu karere watangujwe kuyu wa gatatu ufise intumbero yo kongereza urugero rwo guhingura no guhanana ibidandazwa mu karere ibishikirizwa n'ujejwe imigambi mu nama mpuzamakungu yishinze guteza imbere urudandazwa CNUSD umunyamabanga ntayigayezwa mu bushiranganji bw'ubudandaji amesha ko leta y'u Burundi yiyemeje gushigikira ibikorwa byo mugambi no gukurikirana ishyirwa mu ngiro ryawo inkuru dukesha Onera Muco mujanye n'amagara yo mutwe y'abantu 115 bafatiwe yayura mutwe bariko babwa umuti mu kigo Yezu mwiza kiri mu gisagara ca Bujumbura ikigo kitarakwiza uburyo gikeneye kugira gishobore gufasha abashikije 150 bahuye n'uburaro gifise Eric Sengiyumva arongoye ikigo Bapud kijejwe gukurikirana abihereza ibyo biyayura mutwe arico categuye abo baheza bakajanwa mu kigo Yezu mwiza avuga ko 150 badakwiye ugiranije n'abitura Bapud barenga 400 bamwe mu bahora bavyihereza barashima bakavuga ko ubuzima bahoramwo bwari bwarabazaniye ingaruka mbi nyinshi Jean Marie Vianney genda kumana
Bamwe mu bihereza ibiyayura mutwe begeranirijwe mu bigo bitandukanye biri mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko bakivyihereza bategerezwa kwiba abigeme nabo bakaja mu ngeso z'ubushurashuzi kugira baronke amafaranga y'ukubigura
Hari igihe ubishaka ukabibura ugashusanga utegerezwa kwiba kugira ubironke uko utabiroze cumwe ngo no gufurapfuye
Umenyekana ko yinwa yuza amahera yayo ugatangura kubonona ibintu by'abantu wiba ugurisha impuzu ziwawe ugurisha ibitelefone ugurisha ibintu ikintu cyose kipfamwe amahera
huye n'isahani ahiri ubuzi yuko no wejana kwa nakucuronka kamogi ntibikugora kwitora awisafuri ahiri igikombe aho kiri n'ikiyiko ntacho wibanga mu majambo make hejuru y'ibyo byose usanga usambana n'uyu nuri yakuko n'ibyo bawumva ko bari ubuzima bwawe
Richard Manirakiza arongo ikigo Bright Future Generation kijeje gukurikirana abo bihereza ibiyayura mutwe amenyesha ko ababitura mu kuba kirana abafashanya n'abavyeyi babo
ikurikiranwa ry'uwaje mu kigo tubikorana n'abavyeyi n'uwo mugwayi nyene twagenda turasuzuma ingena amagara yiwateye imbere ingene wewe ariko aribagira gufata ibyo byayura mutwe kugira ngo mu nyuma tuze turabe ko hageze yuko ataha
Nayo Eric Sengiyumva arongo ikigo cha Bapu Dred nacho nyene kijeje gukurikirana bihereza ibiyayura mutwe avuga ko igitigiri cy'ababitura ari kinini cyane mu gihe leta yabasavye kutarenza abantu 150
igitigiri ni kirekire gose mugabo turafise ikibazo kubera iki gihugu cyaha intumbero yo gushira ku muti abantu 150 ariko turafise abarenga 150 kuvuga hari igitigiri cy'abantu benshi batari buzoshobora kuronka umuti aho rero nuko nashizemo abari mu gihugu hagati nabonye ne bagikeneye ivyo bigo gufasha muri make twe dufasha abantu benshi mugabo ufise ikibazo cyo kutaronka gushika aho bikwiriye
ku bwa Patiri Pascal Bihora Ubusa arongo ikigo Yezu mwiza kigeje gutanga umuti kubihereza ivyo biyayura mutwe amenyesha ko kuri abo bantu 150 babaye barakira abantu 115 biturutse ku buryo ikigo gifise agashikiriza ko uwo muti bawutanga mu kiringo cy'amezi 6
intamba ni dufise nizijanye n'uburyo uko twatekanije uburyo bw'abantu bagera ku 150 ubu rero tukaba tumaze kugera ku 115 urumva yuko asigaye bakeya kugira ngo dukwize ico gitigiri ariko murazi neza yuko burya imiti ntigira akamaro cyo kimwe twese rero aho oya biraterwa naho umuntu abageze ariko mu bisanzwe n'amezi 6
muganga origine y'imbere umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko abo bihereza ibiyayura mutwe babicishije mu kwitera ishinge bari mu mugwi w'abandura kubyishi umugera wa sida
kwiyo migwi usanga ibangamiwe cyane nk'aba bakoresha Biyayura mutwe biciye mu kwitera inshinge byibonekeza yuko ahubwo muri uwo mugwi ibiharuro biguma byiyongera by'abandura umugera wa sida
ivyo muganga nije imbere akaba yabishikirije kuri no wa kabiri inyuma yo kugurura ku mugaragaro ikigo Yezu mwiza
Vugunde meshi
Imvuguremesha inyandiko zitagira umukono aho zibonetse ziratuma ikibano gihungabana biturutse kubwo bacanke kwikekana nikonya gihugu bo kumutumba munyika muri komine cy'ibitoki ntara Bujumbura babivuga baremeza ko bishika abantu bagatiza abo canke bakanicwa bitumwe nizo zandiko zitarizo ziba zikwiragijwe kayise rero ngo kari mu bituma rimwe na rimwe hagwira izo nyandiko iyo zitaronse zitanga ku muco zishikana ku mabi atandukanye nkuko bisigwa no muhinga mujanye no gutatura matati bidaciye mu ngimba Silver Sengiyumva yerekana ko muri sho gihe uruhara runini ruca ruba ugwindongozi zitegerezwa kwerekana inyifato ibereye Francine ndiyo kubgayo
ikibano kirahungabana imitima igahagarara ibyo bintu twarakunda kubibona tugasanga no mwibarabara ahantu hagiye
kuri uwo mutumba wa munyika abahaba bariko bavuga ibijanye n'inzandiko zitagira umukono bamwe baraduha uburorero bafatiye kuvyo babonye mu kibano
narabibonye ndabibona ku muntu bo babagirije ko yo bari umurozi tubisanga mu gitondo ku muryango wiwiwe bari banditse ati udahebye uburozi turakwica
nanje ndamaze kubibona byanditswe bivanye n'umuntu yari yakorewe amahohotera hanyuma bazandika bashatse kumushira kitera bwoba kugira ngo ntabandanye ngakurikirane ngo rubanza baranditse ati uramutse ubandanije ivyo na wewe ubuzima bwawe buzohasigara
bene gukwiragiza izo nzandiko rero ngo baba bafise intumbero igana kuburagiza umuntu kandi ngo biratose kazi kibano nkuko abanyagihugu babandanya babivuga
kibano urumva gica gitangira kwinuba wa muntu bandikiye chata yavati kumbe twabana n'umurozi ntitumumenye gacu sanga aragize umubano utameze neza mu bandi babanye
bashatse kumuburagiza ntagira amahoro mu muryango kuko mu kibano ciwe cyaciye kimirana abi umwana yatambuka ngehe murozi umuntu akuzi yatambuka ngehe murozi bisobanura yuko bashatse kumuburagiza ahagiye hose ntazosubire kuronka amahoro
kahise igihugu kiba caraciyemwo karimo bishobora gutuma nizo nzandiko zitagira umukono zibonekeza mu bice bimwe bimwe uretse uko kwikekana kandi ngo ingaruka zirabanyinshi mu gihugu nkuko bisigurwa na Silver Sengiyumva umuhinga mu bijanye no gutatu ura amatati bidaciye mu ngimba
akahite karatuma na kunyene amatati aba menshi hanyuma biravana bihe igihe tutizigiye aho inkuru y'ukuri izanana amatati turayemera cyane gose bica mu nzira itariyo biza nubwoba biza nubwamu bizana guhunga kw'abantu abantu bacaho hoga umwikeko umwikeko nawo ndacubya ubwicanyi kwangaza abantu gupfunga abantu inyatagira umukono iga ni inkuru muzima kandi akenshi bamusanga ibaryohera mu gutwi abantu ugasanga ntibaryohera icyo gihe rero inyandiko itagira umukono igira agaciro ryari igihe abayirose bayemera bayemeye rero icyo gihe barayisangira n'abandi bagategura bwira gute kwirwanira urumva hatavutse impande zibiri hariho aberekana ko atariyo n'aberekana yuko ari inkuru by'ukuri atari gufata ntego mutagwira byamajambo ngaho birasubiri utiteguye turahona mutibaye ko canke nyagamagara tumaze kugira impande zibiri uca wumva cabikeza ngaruka mbi umubano mubi guhunga ubwicanyi gupfunga abantu
uwo muhinga ahanura abajeje intwaro kudafata minenegwe ibiba vyanditse muri ubwo butumwa bakiga inyifato ibereye muri uwo mwanya mu ntumbero yo gukinga amabi yo kwaduka abanyagihugu bo muri ako gace ka munyika muri zone Rugombo nabo ngo batahura ko inzandiko nk'izo zibonetse bategerezwa gutabaza kare bakazitira bataronegwa
Francine ndiyo kubgayo abadukurikiye mwese aniho amakuru tubateguriye tuyarangirije dusubire tubashimire ko mwaduteza amatwi muwandanye mukurikira ibiganiro vya radio Isanganiro murakoze